turashimye komandanya kumviriza ijo rya Amerika. Radio ijo rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijo rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijo rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Nawe
turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politiki ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi inama ya Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagurira isata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi n'ibindi muri muri sangane no munsi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Venetro tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize miriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya nari mvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero ndeho nahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami iryo babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko ndayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga confirmation ndagenda cyanjye kuguhagarikira wundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakama karyo kugusenga cyane cyane kukwibuka abo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushyiramo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo iz'intambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye dukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi Katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka itandatu ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byabarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo ka Repubulika Demokaratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka itandatu ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere nikiye mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vatikano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu c'u Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika sinzi ingene byari bigenze ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Gatolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristu mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwarariko ku buke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye fise, ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere, twumwubaha, twumukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
ko dushobora kubibona.
Ego murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana munkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone. Hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza, turakira Izahake. Izahake ikaze ku ijwi Amerika. Izahake uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe?
Ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri, mbega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko, mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe, twebwe kubajene bigeze ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Murakoze, ikibazo cyanjye ni iki?
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kintu byo kwemera Imana canke mu cya gisata?
Mwansikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyizeho kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo yashoboye kurangura, mugabo wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akwishyura aruranishije kuki. Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki? Ubuzima bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwiki?
Bw'ukwemera kuri Ekleziya Gatolika. Turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Urakoze
cyane.
Ngira umusenyeri. Ku telefone iwe yarikuri anatumira amatwi, turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Mumwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango wa Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe. Mbere uko kwemera naho kutoba uko Ekleziya Gatolika, naho kutoba uko Ekleziya Gatolika, niyo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemye, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka rero, iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka ntawushobora kurikomakoma, ntawurifitiye, ntawufise uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba itisho rihiritse nk'uko umengo niwe ariga. bumvise yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku meza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twashwe naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfunza.
Iryo teka gifashe gute ku bwanyu bwa Musenyeri mu Burundi ari kwegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungeri ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi ku bwanyu iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru ba nyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwe bwo kubaho akubahwa mu burenganzira bwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishyamba ry'ukwicana tukiri mu ishyamba itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba baba bakagirira nabo babanyi babo bakagirira nabo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya no kubindi dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twaba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho nubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzabatiriho turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyiyumviro byacu bya politiki.
None ga Musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Ekleziya Katolika ko akihari ari iki intandaro ni iki?
Emre kubwanje narabivuze harashize utusi kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyane utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe cyane tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo zewe nabanye nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururi ya wundi wo ku mutumba ukurikira ntagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sangari ino munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwiriwe neza, ndabaramutse. Ngwa Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nta nubwo akabazo ahubwo nashaka hanini nanga icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite nuko igihugu cyangwa kugira tutabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni ibyacu. Nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abanabo biherekanye bonyine nawe tuwate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari wafashe ikintu akakiherekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bw'ijuma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku byo mwariko muravuga uno munsi mu bindi bya bigihanze u Burundi nibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi cyangwa ico kibazo cyo caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka imiliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jyewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo ni kuri yo kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ibyo bigaca biba urudubi bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri ya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe badutekereye atamanoti badutekere badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko ibyo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakirisu bariko barahabonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
Emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricyubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twifuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari ku mubanyi kuko nyine ari umubanyi azi neza icyo nandi mbakeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo two dufise nicyo gituma rero nicyo cyoheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi n'Uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze, twakire Olivier. Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherereka Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanjye kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana kimbe koko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujeze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwepiskopi mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyahereje gutanga impanuro ga Olivier ava umusubiza inyuma. Reka ndaguteze
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari ngeje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoje hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi. Ntende umva yuko twoshobora gushika ku nyinshi nziza. Kunyisha nziza ego muri karise turashobora kuba twara twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga gusumba umukazo gusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simboni ngira umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo zambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi, muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu ni iki? Nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, harabari Mahama, harabari muri Tanzania, Zanduta na Zande, kiriya kibazo coco mukivuga ku iki cy'impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanirwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye hirya y'ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ayo Mahama narababonye nuko aho zandutaza zamutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose kugira ngo zigaruke mu Burundi. Kugira ngo ibyo bisoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika, nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egomera aho twavayo byari bibi, twahunze icyagira kitugirire nabi. Bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe, ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona, boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano, tuzobakirana kubategera. Ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze. Uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi, noronka abiyongera mu banje. Nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora, ivyo vyose niho biri. Mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye. Ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza, nibo barungika babirukanye, nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo, bobafasha kubitegera, bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava. Mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa, wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza.
Amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga b'abanyepolitike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe, nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana.
Bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene ibikoko by'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi. Ni nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana. Mugabo bo kumva yuko batimirwa, bo kumva yuko batarabwa ibi, boshoboriye kuza n'amahoro. Ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo. Jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza, ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nk'2015. Nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo, akagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyo akora icyo yifuza. Bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye, ndashoboye gusaba imbabazi, ndashoboye kuba nabihenze. mugabo uko kwihenda kwiwe bigureza ngo kumuhese mugahinga uko kwihenda kwiwe ni kumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze kujugira Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si bwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'irya teka ry'umuntu nakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa bibwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntiwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega handi mugabo twifashe buto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose. Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama ga Musenyeri sinzi ko muravyumva rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange umugambwe uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo. Nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza, n'ubundi bose antegere neza, na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None Umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tumume. Ntibyoshoboka.
Yakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier, ikaze ku ijwi rya Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze boshe, ndabukaye mwiriwe kandi ndahimiwe cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, ndahimiwe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriga Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise irya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye n'abo bandi bihebeye Imana yashyizeho Umukama yafashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu CVR.
Urakoze cyane Didier, ugira umunsi mwiza. Musenyeri Simoni Ntamwana, akabazo ka Didier, gukorana kwa CVR n'umuryango wanyu w'abihebeye Imana uvanzemo abapatiri, abafurera n'ababikira, kugarukira he, kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'Umukama Yesu Kristu, nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cyifuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike, urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere, kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano w'Arusha. Niho rero mu mwaka w'2000 niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe vyabaye ko twebwe vyabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasavye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasavye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bariko barirondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ivyo vyabaye bitabaye gusa kuri kubahutu canke kubatutsi bonyene ukwabo vyongeye kuraba je nabonye ivyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati mwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja muri kuja gutondanura ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe vya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kwiyamiriza ikirengo ca 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ico batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe ubimeze gute ubu nta icivugo cyacaye cyake indi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igi
jewe n'ukuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishyize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguku kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo ikiringo kigira gatatu nyenicyubahiro nakwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si ukuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekereye abatwumvise tuhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebeye Imana n'akahe
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane ibi bya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twashimye cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nk'uko mwabikoze no munsi
murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanjye wose
murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru
murakoze
ego akari no ngaha rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega abiri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahaze na iko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya n'amatelefoni yagera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abafasoni babiri twariko turakorana ni engineer Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikibanuriye tuyifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari imbere.